VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese, ikaze mwese kuri radio yanyu. Mwumvira Radio Ijwi rya Amerika kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mu bisanzwe abanyagihugu bari mu kangaratete kuko igiterwa cy'umuceri cyari kigize iminsi gikibasahiriza, ariko heshubu haratwawe mu banyagihugu barifumbereje.
Uwo ni Suavis Harerimana, umustanteri wa komine Rango mu ntara ya Kayanza, avuga ku bibazo byugarije abaturage biturutse ku myuzure y'imvura yaguye ahanini mu kwezi kwa mbere. Iyi nkuru hamwe n'izindi tukabateguriye turazibagezaho mu kanya. Namakuru yibanda ku Burundi, imvura nyinshi yaguye mu ntara ya Kayanza yatwaye imyaka mu mirima y'abaturage harimo n'umuceri. Abayobozi mu bice imvura yaguyemo ari nyinshi bavuga ko kugeza ubu ntabaritwa n'inzara, ariko ko bagowe bakaba bifuza icyabagoboka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye.
Turi mu mwonga wa Kanyemvuvyi utera wegereza umwonga w'uruzi Nkokoma rugabura komine Butaganzwa na komine Rango ziri mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu barimiye muri uwo mwonga bavuga ko ataco bawuzigamwo mu isarura ryimirije.
Ahaye tukari mu muceri urabona waratwawe n'akajumpu twa twateyo kariko bakarasigaye twokwifashe karatwawe nyene. Nje nibaza yuko nkamwe mu bishoboye yuko mwo tukarukira ko mafungura nabi nabura nibyo wibonera nta n'umuri mubona urabibona
no kumutumba ni nkuko. Kuko rinovu ryamanutse riva ku mutumba. Kuko nabari barimye ne hakajum karatwawe oya inzara yoyubu yarinjiye nani bindi kuko nka twebwe dutunzwe nakajumu uko kumutumba hakuru rero barakarimye ino mvura ica iragatwara ariho imyonga yuzuriwe nkuko
gusabike
twebwe ababishoboye bo nyene boraba bakadufasha.
Iruhande yo gutinya inzara, abanyagihugu bavuga ko bashobora guhura n'ingorane zo kuriha ingurane basavye mu mashyirahamwe bashira imitahe yabo mu gitegwa cy'umuceri. Uwo mutama twamusanze aho acukura umusenyi mu ruzi akagoma rugabura komine Rango ku mutumba wa Rubungu na komine Mutaho ku mutumba wa Mushikanwa.
Umva he yaheresa munani ibinyusa hindwe aha rero kuri mutu kuri mwongo uyu ni ukuvuga nti wabona hakuno no hakuno urabona imirima y'imikeri yatwawe, imirima y'amasaka, imirima y'intore, imirima y'amashu, byinshi byarimbwa mu ngabyo nta kimwe cyasubiye kuboneka ngaha. Aha ngaha ingorane cyane cyane zababaye ko hariho abantu bari bagiye gutura amafaranga y'ingurane. Aya mafaranga y'ingurane bari bemeye ko bazuyariha basaruye umwimbu w'umuceri. None urabona kugira ngo bazoronke aya mafaranga ndabona bizogorana. Urabona nk'umuntu hariho baha ibihumbi 50, 60, 80. Abanyuma niwe yaronka 3. Abo bose urumva kandi ni umwe ngo uyu abo bose urabona ingorane zashetse habe.
Komine ya Rango iri mu makomine yasinzikajwe cyane n'imyuzure y'imvura. Umustanteri w'iyo komine Harerimana Suavis avuga ko abanyagihugu arongoye bakozwe ko niyo myuzure, asaba ko abagira neza babishoboye bubagarukira ko.
Mu bisanzwe abanyagihugu bari mu kangaratete kuko igiterwa cy'umuceri cyari kigize iminsi gikibasahiriza, ariko heshubu haratwawe mu banyagihugu barifumbereje. Ariko ibiri ku mitumba muri no minsi kubera imvura irikiragwa neza inyuma y'iyo mvura, abanyagihugu babaye mu buryo bubayabaye bishobotse buza kubagarukira ko, kuko muri no minsi turabona naho babayeho nta muntu arapfa kubera inzara, ariko umugati turabona ko bashonje.
Imvura yaguye ikono na vyinshi cyane ni yaguye itariki 20 z'ukwezi kwa mbere uwo mwaka turimo, aho yaciye n'ibiraro bitari bike mu makomine yo muzindi ntara zihana urubibe n'intara ya Kayanza. Naho nyene haraboneka ibisigarira vy'imirima yononekaye. Aha twotanga akarorero nko muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega na Ruhororo iri mu ntara ya Ngozi mu mwonga w'uruzi Ruvubu mu Kayanza. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Umunyamabanga wa Leta wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe uburenganzira bwa muntu, demokarasi n'umurimo, Tom Manowiski ejo kwa gatandatu yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ibujumbura mu Burundi ubwo yarasoje uruzinduko rwe mu gihugu. Umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza yarahari hadutegurira iyi nkuru.
Tom Manowiski yavuze ko mu bijyanye n'agateka kazi na muntu atanumwe yodeha ko ibintu byifashe nabi cyane mu Burundi. Yatanze uturorero tw'abantu banyuruzwa bakaburwa irengero, abakubagurwa, abafungiwe mu maboherazwi n'ayatazwi mu buryo budatomoye, hamwe n'abafungirwa ubusa bitwa abagwanyi canke abafatanya n'abashatse guhika ubutegetsi, kandi akenshi baba ari abantu bashikirije ivyiyumviro vyabo gusa canke bakazira ko bashigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yatanze akarorero ko witwa Alfredo Bemuge enzi azuki izina rya Kigingi, umuhanzi atwenza abantu comedian mu Gifaransa, aherutse gufungwa n'iperereza yagirizwa ko yiganye president Nkurunziza akanabishira ku buhinga bwa none. Icegera cy'umunyamahanga wa Amerika arabivye agateka kazi na muntu, demokarasi n'akazi, yagiriza leta y'u Burundi kwivuga indimi zibiri.
You cannot say one thing to the international community and a different thing to the people of Burundi, so it does not work to say to us that they support.
Nushobora kubwira ikintu amakungu munyumuka igihushana barundi rero ntibishoboka kutubwira ngo barashigikiye ibiganiro bidakumira hanyuma amatangazo y'umugambo uri ku butegetsi bakavuga ko amakungu afadikanije na Katolika, ibinyamakuru, amashirahamwe yigenga kugira ngo batembagaze ubutegetsi. Ntushobora kuvuga ko abantu bose bakugwanya, ibi ntibikora kandi ntibishikana ku biganiro bibyara ikintu kizima. Ibyo bavuga naho bo bishikiriza mu Kirundi turuhira kubimenya. Kwiyamiriza abantu bose abatavuga rumwe na leta Katolika, ibihugu bimwe bimwe, amashirahamwe yigenga, uvuga ko ari abansi b'abarundi, nta biganiro by'ukuri bizodushikanako. Iryo bara ry'imvugo z'urwanko ritegerezwa guhagarara.
Crazy hateful speech needs to stop.
Malinowski yavuze ko amakungu atifuza na gato ko hosubira kuba amahano mu Burundi nk'ayabaye muri kahise, kuko bishobora kugira ingaruka mbi ku karere kose. Nayo leta y'u Burundi ngo ntiyarikwiye gukwega amaguru mu biganiro biyihuza n'abatavuga rumwe nayo bihagarikiwe n'akarere ka Yase, kuko ingorane zose zigarukako.
Sometimes it seems to us that
rimwe na rimwe leta yibaza kuri kiratesha umwanya makungu, ariko by'ukuri niri kiratakaza umwanya wayo. Ehe, ubumwe bwa Buraya bwayimye amafaranga ikoresha n'aya misomo, ubutunzi busubira inyuma ku munsi ku munsi, amatagisi n'amakori nuko nyene. Mbega leta izobandanya ikora gute? Izohemba abajejwe umutekano gute? Ibi ni bibazo atari mikino leta itegerezwa guhangana navyo. Namba leta yibaza kwihagaza neza nkuko hari ababivuga ni ukwihenda, kandi bihano bisugereza leta ngo yemere ibiganiro bidakumira bigiye kwiyongera. Abajijwe ku bijanye n'ibinogo byahambwemo abantu benshi aho leta n'abayigwanya bagirizanya kumwe ariwe yabikoze, Tom Manowiski yavuze ko abahinga mva makungu ariwe bazoca urubanza.
If the government believes that the mass graves are
niba leta yizera ko ibinogo byahambwemo abantu benshi byimbwe n'abayigwanya, ni kuko inoni tevya umuzo w'abahinga mva makungu bigenga. Niba leta by'ukuri izi ko yera, ikwiye kureka abo bahinga bakaza mu gihugu. Leta niyo abivuga ukuri, bazobibwira isi yose ko ataruhara yagize. Mu rugendo rwiwe, Tom Manowiski yabonanye n'umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu, abarongoye umugwi w'igihugu w'ibiganiro hagati y'Abarundi CNDD, abaserukira ibisata vya ONU n'umwe bwa Afrika hamwe n'abandi. Ribaye rya kabiri mu kiringo c'umwaka agendera Uburundi. Iyo ntumwa ya Amerika yasezeranye ku gihugu ciwe kizobandanya gifasha Uburundi mu bisata vy'indero n'amagara y'abantu, na cane cane kwa benshi mu babikoramwo bahunze igihugu. Mugabo yamenyesheje ko abategetsi b'Abarundi bakwiye gutahura ko ari bo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'abanyagihugu imbere y'uko amakunga bafasha. Eloge Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eloge, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Kuri uyu wa gatanu w'iki cyumweru turangije, Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yatoye umwanzuro ku Burundi. Mugenzi wacu Edi Rwema nibyo atugezaho.
Uwo mwanzuro watowe n'abagize ako kanama bose wahaye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon iminsi 15 kuba yabahaye igisubizo kuri icyo cyemezo nyuma yo kuvugana na guverinoma y'u Burundi. Ambasaderi François Delattre w'Ubufaransa yavuze ko uyu mwanzuro ari intambwe ya mbere yo gufasha kongerera ubushobozi umuryango w'abibumbye mu Burundi. Ibyo ngo bizatuma barushaho gukurikiranira hafi uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu no kumenya amakuru nyayo kubibera mu Burundi. Icyakora uwo mwanzuro ntuvuga umubare w'abapolisi ba Loni bazoherezwa mu Burundi. Muri iki cyumweru uwungirije intumwa y'Uburusiya muri Loni Peter Ilchev yavuze ko umubare w'abapolisi bazoherezwa mu Burundi ushobora kutarenga ijana, ko kandi bashobora kuzaba batitwaje intwaro. Mbere y'uko uwo mwanzuro utorwa, intumwa y'Uburundi i New York mu muryango w'abibumbye Albert Shingiro yabwiye Ijwi rya Amerika ko biteze umubare w'abapolisi uri hagati ya 20 na 30. Ubwo uwo mwanzuro wari umaze gutorwa, ambasaderi Shingiro yashimangiye ko Uburundi butazigera bwemera ingabo zitwaje imbunda mu gihugu, kandi ko icyemezo kigomba gufatwa nyuma y'ubwumvikane hagati y'Uburundi n'umuryango w'abibumbye. Umwanzuro watowe kuri uyu wa gatanu unavuga ko uzafatira ibihano abagerageza guhungabanya umutekano no kubangamira imigambi yo gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi, baba bari mu Burundi cyangwa hanze yabwo. Biteganyijwe ko intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni Jamal Benomar asubira mu Burundi mu cyumweru gitaha kugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye b'icyo gihugu.
Urakoze Edirwema. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Turacyari mu Burundi. Musitanteri wa Komini Kirundo kwa gatandatu yakoresheje inama y'umutekano muri karitsiye ya Nyange Bushaza, aho Majoro Venuste Nkurikiye icyegera cy'umukuru w'inkambi y'abasirikare ya Kirundo yategewe n'igico cyahitanye umwe mu basirikare bamurindaga. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiye inama ya Musitanteri.
Ikibazo cy'umutekano nico cyonyene cyahagurukije musitanteri wa komine Kirundo kimushikana muri karitsiye ya Nyange Bushaza mu gisagara cha Kirundo. Inyuma yaho muri iyo karitsiye hiciwe ku munsi wa gatatu umusirikare yarashwe acunze icegera cy'umukuru w'ikambi ya Kirundo. Stani Misago arongoye komine ya Kirundo.
Navuze ko hari kuba hariho byinshi tuyaga mugaho no munsi tuyaje kukijanye n'amahoro n'umutekano gusa ingene ko kwifata ngene byogenda kugira ngo ntihagire usubira kuduca mu gihumye badukuremo umwe canke uwundi canke n'uyundi tuve hasi twirarire. Hagize umuntu aza ngaha ku mutumba, mumenye yuko hariho umuntu atarasanzwe ariho ngaha ku mutumba. Hariho igitabo kiri ngaha ku mutumba nk'uko kiri ku mitumba yose igize komine ya Kirundo cyandikwamo uyo muntu wese aje ngaha ku mutumba. Nako umuntu yoza ngo amari iminsi ibiri ngaha ku mutumba, iyo ya makomite ajeje amahoro n'umutekano ku mutumba urikiyemo bose ariko arakora iyo nkozi y'ikiri ngo itamenyekane.
Uwo mukenyezi agira ati nyabuna abakoze ayo mabi ntibabarondereye kure yaho tubaye
muri Nyange Bushaza. Nta mutekano wari ubwigere uhungabana, nta muntu yari bwicirwe hano iwacu. Murarabe neza mwikariti yuku, mucungere neza mwikariti yuku. Ntawavuye hariya hirya ngo aze guhungabanya twe twaraye tutaryamye hejuru y'izo nkoho. Nukuri mwitonde murabe neza, muduha amahoro kabisa. Twe turabakene tujya turushe, twebwe tujya turushe tujya duciye ingero. Nikiri ingero zijya zavuze n'ubugari ntarabusonga ngo ndabuge.
Hari hasanzwe harafashwe n'izindi ngingo zijanye n'umutekano mu gisagara cha Kirundo, nko kubijanye n'amasaha abantu bogeza ko mu guterama. Iruhande y'izo ngingo Musitanteri akaba yarashikirije iyindi yaraye yongeweko.
Nagomba ndababwire n'izindi ngingo zafashwe. Umuntu wese wa muri gisagara cha Kirundo afisa matara ategereza gushira matara kirembo, n'ukuvuga ku nzu imbere, kugira ngo abajejwe umutekano hagize agaca mwakanakariya canke wewe uri ngaho mu nzi wawe ubonesha imbere y'inzi wawe n'inyuma iwawe, urashobora gukura irido ku idirisha ukabona umugizi wa nabe ariko agana iwawe. Biramanitse guhera uno munsi, twabahaye gushikana ku wa mbere.
Uwo mukenyezi nawe ati nyabuna gushiraho amatara imbere y'amazu ntibihagije.
Twekwe ikintu cy'umutekano tubona naho mwavuze ngo ayo matara, amatara ntashobora gukura ikintu mu bantu. Mwe murajejwe umutekano, mwe muserukira igihugu, naho muriko muravuga ngo abantu bakure. Hari gihe n'ibigwanisha usanga bitunze abantu batabishwitiye ububasha. Sinzi yuko mwotangura kujya murabiraba mukashobora kuraba ingene abantu bameze, mbayifitiye uburenganzira mukabirondeza mu banyagihugu ibigwanisha abafite ibigwanisho bakabitanga sinzi uko ico coshoboka hanyuma abo bajeje umutekano nabo bobo bomenye ingene babigumana bonyene hama ingorane zashika mukamenya naho mu birondera tugira amahoro
umustanire wa komine Kirundo ati uruhara rw'abanyagihugu ni ntangere mu gukura ibigwanisho mu banyagihugu babitunze batayifitiye uruhusha
biragaragara yuko hari abantu bagifise ibigwanisho bataravyakwa ari byo biba bishobora kuba biri kubura abanyamahoro n'umuteka kugira ngo rero ibyo bintu bihere nituvibuzimu tujibuntu twebwe nyene twubahuke tuvugisha ukuri tudome kurutoke uwo wese mubona mwikeka mumaze kubona yobagenda n'icyo kigwanisho atagifitiye uburenganzira
tubamenyeshe ko umusirikare yishwe agize umuntu wa kabiri agandaguwe hakoreshejwe ikigwanisho gikira umuriro mu gisagara cha Kirundo mu kiringo cy'ukwezi kumwe n'igice gusa mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru dukomeze noneho twumva ikiganiro Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramutse nongere ndabahikaze bakunze ibiganiro vya studio Ijambo na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago Ntorere Kazoza. Ntorere Kazoza no munsi tugarutse ku kibazo cy'ibiganiro. Intumwa mpuza makungu, intumwa za Afrika, intumwa zo mu karere k'ubuseruko, eka mbere n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuza makungu ni we nyine ubwiwe yishikiye abakuru b'ibihugu bitandukanye. Abarundi wo hagati mu gihugu abari mu mahanga bose bamaze iminsi bahuriza ku ijambo rimwe ko mu Burundi hakeneye ibiganiro kugira ngo hasubire gutsimbatazwa amahoro.
Mu gitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere Kazoza.
Reka rero no munsi naho twumve urwarukanago icyo bivuga ko mbere reka tuje mu ntara ya Kibitoki Jean Paul nico ndindiriye n'abatumire bawe.
Abatumire n'ugwaruka gwo mu ntara ya Kibitoki rukurikiranira hafi ivya politike baranyizigiye Jean-Claude aserukira ugwaruka ruri mu mizero y'abarundi gwo kwa Agaton Gwasa mu ntara ya Kibitoki niyo nzima Salum aserukira ugwaruka gwa Sahwanya Frodebu muri yo ntara ya Kibitoki Floribert twarabamenye aserukira ikigo c'ugwaruka Centre Jeune mu Rugombo muri yo ntara nyene ya Kibitoki hamwe na ndayambaje bienveni aserukira ugwaruka gwimbonera kureza CNDD FDD mu Rugombo mu ntara ya Kibitoki akaba ari nawe atangura gufata ijambo
mbo ikibazo c'ibiganiro turagishima cyane kuko kuva kera narindi abarundi bamye bajinama haba mu mahoro naho nyene abantu baraganira ibyiza haba iyo bishitse naho akaba katagenda naho nyene abantu baricara ba kakayaga ko ariko kubwanje ico no usaba kinini nuko ibyo biganiro ari vya barundi bose ugwaruka mbere gufata ikibanza kinini muri ibyo biganiro kuko iniyo hariko harabi bibazo usanga twego gwaruka arikwe dushigirwa cyane gusumba abandi bose kandi twego gwaruka ntwe kazoza ku Burundi kejo dusaba rero ko nacu gwaruka twohabwa ikibanza kinini muri ivyo biganiro nkuko abarundi bose babitumiriwemo
mwese murahurije kucimvire cyuko ibiganiro bikenewe
yego hanyuma ikindi nkugwaruka icyo twosaba nkuko tumenyereye ibihitiye aha mu gihugu cyacu ibyo twabonye nibyo tutabonye nuko ibiganiro byoba byisunza amategeko y'igihugu
bisigura
atakajagari bisigura neza yuko bwo kwisunga amategeko y'igihugu bakisunga constitution mu biganiro
no kuvuga iki kubatavyumva
batavyumva nuko ibyo biganiro tubyumva harimo impari ngo bariya nabariya nabariya byukuri mu Burundi ntitumenyere gusasira indavi kibi nuko ari abantu tuzireyerema ko izingorane aribo baziteye ho kwica abarundi tukicara mu Burundi bwacu tukayaga ibitagenda ariko umuntu afise icyo yagirizwa byukuri ubwo narengutswe mbere urubanza cyiri rubanza nkuko mwene wacu muri sohanya bivuze
abo bagirizwa ivyaha muvugana abana nabo bashatse gutembagaza ubutegetsi ni bahande muvuga mwewe
nabo nabo birumvikana bashatse kwa kububasha twega abanyagihugu abo bantu byukuri kandi tukabona kariko hari bari kwaravuza induru cyane ibiganiro biganiro bashatse kwaka abanyagihugu bashaka kandi abo bantu kare basanzwe bafite iyo ngeso ifuko akagatima kamakudeta mu Burundi byukuri karanduranwa n'imizi
none boja mu biganiro ni boja mu biganiro
abo bantu byo nk'ubusanzwe nseri kwigwaruka cyo ndumvuga kinini cyane ndumvuga kukiduhanze cyane ko nacu gwaruka toserukigwa hanyuma
abo bantu turiko turacyumvira ciwawa abo bantu muvuga muti boja mu biganiro cyane boja mu biganiro
abo bantu uhubwa aho bari hose ni babafate hanyuma intahi bibakubitwa mu gahanda nuko twovuga kuko bibi byose nibo babiduteye
mugabo ari yabavuga bati abo bantu batagiye mu biganiro ati none leta yoyagana abandi
oya imvugo z'abo bantu n'igituma tuvuga yuko naho ibiganiro bo bijamo abantu bataba bagiye kuganira wumva ibyo bavuga n'ibyo basaba ni ibintu by'amananiza bitabaho kuko twega barundi twaratoye ntabyo by'ibintu byo kuvuga ngo kugabura amanyama bijyana biriya by'ukuri ni bubwo nibaze mu gihugu bapanga karere basama imbabazi abarundi ko nitwe bakoreye icyaha hanyuma panga karere ka Demirven ariko bijya bintu basaba mbere batushaka no kudusubiza mu bindi bintu
basaba by'ibiki
barumvishe nk'abarongoye nk'abandikiye umu president muhuza ibugande ibyo basabye nko ko bamanda ngo z'ubwoko mbe bo babatsa barundi twe tuza kwitorera uburenganzira urumva ko abo bantu ibyo basaba byukuri ari ibintu byo gushaka kudusubiza inyuma urumva rero twebwa abanyagihugu barundi benshi kandi abantu ni baseruka imbere ibucamanza hanyuma bahani ucankwe bavuga kuri basaba imbabazi twarihenze ariko turabona ko naho buja mu biganiro atakibanza bafise kuko ibyo basaba byukuri bavuga nta shingiro bifise
nagira ngo nivyo biganiro nyene muti murafise amakenga muravyo basaba
afise amakenga turabye abo bantu ibyo basaba nta nibiganiro mbere abo bantu naraba bo babanakeneye kuko bo baza baramaze kuvuga ibyo bakeneye ariko bakabanyagihugu uburenganzira bwabo
Salum namwe akajambo kanyuma mutera yabanye politike yaba bahuza nibo bariko badutega amabikana barundi bose
icambere na mbere nta kintu na kimwe coza gisumba ibiganiro ibiganiro rero ni ntabanduka baganire kuko numugore numugabo batanye hagize uwo habaye divorce ntujwa kuvuga ngo urumva ngo ndagenda ngo ndondere umugore ngo ndamubaze ivyiwe ngo umugabo igikuru ubashyira hamwe hanyuma ukabumviriza hanyuma muri ivyo biganiro hagafatirwamo ingingo rero reka jene kuri icyumviro cyanjye cyambere nuko hobe ibiganiro nabo bantu bose batumvikana mu gihugu nizo ngorane zose ziri nizo mpande zibiri zose ziri mu gihugu cyangwa izo mpande zitandukanye mu gihugu hanyuma
atakirinze gusabwa
wababagiriza
cyangwa icyo kubganya mwebwe nivyo je
mbere haba ibiganiro hanyuma ibiganiro nizo wabisigura yuko inyuma y'ibiganiro uzokwagirirwa n'icyaha ko ubutungane butazomukurikira erana mugabo ibiganiro bibe kugira ngo Uburundi tubandanye twibera mu mahoro hanyuma nizo mpande zijejwe ibiganiro cyanke zirabwa n'ivyo biganiro bumve neza ko twebwe nk'ugwaruka tudashobora kubashigikira muri ivyo biganiro mu gihe tutazoba duserukiwe murakoze
eka Floribert namwe akajambo kanyuma muri ndiri iki kubiganiro musabika akajambo kanyuma
twebwe ico turindiye kubiganiro nuko ibiganiro vyoba kugira ngo izi ngorane ziri mu Burundi z'imigwi y'abantu ihagarare hama kubijanye nayo n'ugwaruka usaba yuko nkuko ariko dusanzwe duhagarara twosaba yuko ugwaruka bwo reka kuguma rurakwegerwa mu bintanze kuko uravye nibo hanini bagiye ngorane kugiye kuraba nk'iyo za Bujumbura n'ahandi twumva ngo hari abapfuye ngo hari abafashwe ngo hari abagiye mu Kiroberi ugiye kuraba igitigire c'abatama ni bake mugabe kitubabaza ni kimwe iyo hagize ikiboneka babatamusanga aribo
mu biganiro nk'ubu bari ko muri duga ko mutari
nico ndakigaruka ko hagize ikiboneka usanga babatama aribo baca bamura kuri za nguvu zacu ikimara maje rero ngiki gwaruka tugiye guca ubwenge harabaye ingorane kandi izo ngane twe tugira ingorane ubugenda urabiganiro twararabye kumbonesha kuri abatama nyine bo bariyo bamwe nyine birirwa mu mazu bijyamiye mugaba hageze kintu imba ari kubera yuko hari akantu kavayo bacha bagenda guketa kumwe nyine bamenyereye bakamisha ugwaruka mu ngorane hama mu munezero bakagira gutaka kadukumira ugwaruka yetu bakwiye guca ubwenge tukabona kazoza kacu kukari imbere abatamu bari ko baragenda imyaka ya 2 irikira basiga hama ibiganiro navyo ubwo twosaba ibiganiro byogenda mwo ni baganira ibiganiro baheze nibasubire kandi gutegana imitego warabonye nk'ibiganiro byabaye yarusha umuhari yari kigwana n'ubutegetsi bwari buhari igihe bya president Buyoya hari ibintu baganiye ubwizo shingiro barabishiramo hama bibi imitego bimaze kuba imitego nko kwitoza kwa gatatu bita kwa gatatu k'umukuru w'igihugu abandi nabo bakakwita kwa kabiri hari abahinga batandukanye kandi bize mu bihugu bitandukanye byawe by'Iburaya canke byo muri Afrika umwe yaravuga ibi ati umukuru w'igihugu arikuye kwitoza ngo dukurikije ubwizo shingiro by'u Burundi ukumva wundi muhinga kandi yize w'umudokteri nawe aravuze ati ya byamara byose ntakwiye kwitoza none ico kintu cyose bagahariya kwibwizwa shingiro no kuvuga yuko baragiye baraganira bashira imbere ikiva mu ibyo biganiro imigambo ntibashira imbere ingaruka izogaruka inyuma y'ibyo biganiro uburi twosaba yuko ibiganiro ntibisubira kandi gutera ingorane kuko urabona imyaka iheze kuva mu 2000 bariko baraganira bona ko aheze imyaka myinshi uburi ntibagende kandi basigana inkori ku maso baganire kandi ibiganiro bizomara imyaka 2-3 ejo kandi bace bazanga akakantu ngo ntabwo twakanonosoye neza kandi hari hicaye abagabo ishira hamwe munza makungu ririmo inyu ya African irimo ishira hamwe y'ibihugu bihunze East Africa Community bose barimo amashira hamwe atandukanye mu Burundi reka ni mu bindi bihugu aho bagabo bose bijunja n'ijambo kandi binca bwenge bagasha baganira bagasinya imikono ku bintu babona ko ari ikintu cingaruka mbi kizogaruka mu nyuma twe nkugwaruka rero izo ngorane zizodufata mu nyuma nkuko aho mu 2000 hari abapfuye mugabo twebwe ngo ubu ndutugiye kuronka ingorane ya manda kandi cyo kintu bari barakiganiye mu bizashingira mu 2000 twosaba ari ibiganiro ko bitosubira nyabuna turakomye amashe nkugwaruka twe tugira ingorane iyo habaye akaguma mu gihugu niko tugira ingorane
muti kubwanyu ivy'imitego nibisubire kubamo utureserve natongo dusigaye muti baganire baheza muri make kandi atabitego
ibyo biganiro ntanzira kirasha mu gihugu cy'u Burundi byofuma biteba mugabo bikavamo ikintu kimeze neza ntabanduka ejo mu myaka 2 cyangwa 3 bitazogaruka ngo byamara ibyo byose ngaka kantu ngo twari twarakihenze ko kaje kongera kaza n'induru nk'iyo mubona kuko ibijanye na manda mu yarusha nibizo shingiro cy'u Burundi byarabisiguye neza mugabo acha bimigwi nyene nkuko nyene imigwi shamiranye habi imigwi imwe imigwi ibiri idasigura ikintu cyanditswe mu bizo shingiro kumwe hama kica kizana ingorane ariho hawo byashye bizana ibintu byo gushaka bamwe ati turakumiriwe bashaka kwihagira ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu ku nguvu abandi ati muri hagiye ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu natwe turabakurikirana inkumva ku ingorane ziguma zizanywe ikintu kimwe caganiwe mu yarusha mugabo hasigaho amareserve
muri make uti nta biganiro by'amareserve mukeneye nk'ugwaruka nta mitego muri mu bizosinywa mukeneye mukurangiza muri make n'ivyo
je mu kurangiza ico no vuga no saba yuko ico kintu abantu bari mu biganiro ni baganira ibiganiro bihere ibintu by'amareserve bizozana ingorane nkizo turi mu bu babihagarike hama batora umuti w'ingorane hama twebwe barundi bazi badushikirize ibyavuye mu biganiro atameze rivarimo hama ikindi naco bibuke ko ugwaruka gwarakumiriwe ntabwo gwigeze rutumirwa nta kibanza kinini rufise mu byo biganiro kandi ari bo nyamukuru bahura n'ingorane iyo habaye impinduka mbi mu gihugu
turashimiye cyane Floribere twara bamenye murongo ikigo cy'ugwaruka Centre Jeune ngaha mu Rugombo shimire cyane n'urundi gwaruka toriko turayaga ngaha anya mu ntara ya Cibitoki baranyizigiye Jean-Claude niwe aserukira urwa rwa FNL ya Gatongo gwasanga anya mu Cibitoki niyo nzima Salum aserukira ugwaruka gwa Sawanya Fodebuga anya mu Cibitoki akaba ari nawe arongoye kandi umugwi wa maho biganiro gato y'ugwaruka ndayambaje bienvenue aserukira ugwaruka gwimbonera kuri za CNDD FDD ngaha anya mu Rugombo
nawe nyine Jean Paul nico ndindiriye reka ndagushimire ko waruremesheje iki kiganiro n'ugo gwaruka ko mu ntara ya Cibitoki nshimire nabahisemo gukwikirana kino kiganiro Jerome Niyonzima ndi mu rwandwe mu banki no mu vidanyu naho butaha
urakoze nawe Jerome Niyonzima kuri radio Ijwi rya Amerika nshotero twari kumwe aha niho ibiganiro byacu byo kuri isaha bihumurije tukaba tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Charles Sisk afatanije na Fatuma Karala Arimase kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mwakoze rero kudutega amatwi mugire ibihe byiza.